Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Kate nchuti bakunzi ba radio Nzamba agateka kawe amakuru twabategure yo kuri no wa 26 munyonyo mwa 2022 adakuba agitswe n'ingingo nkuru zikurikira. Mu kigwati cha Makombe muri zone Gatete komine n'intara ya Rumonge abanyagihugu bahaguza amatongo bari mu mabaro mwinshi nyuma yaho leta ifashe ingingo yo gusubiza bene ayo matongo. Mu ntara ya Rumonge nyene indwi zibiri ziraheze atagitoroke yavugwa, ingaruka zikaba ari nyinshi muraza kubyumva murano makuru. Umunsi wa gatandatu murabimenyereye tuzakubashikiriza ikiganiro ku isoko. Uno munsi tubayagira ku majambo mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aheruka kuvuga ku bijyanye no kuganira n'abatavuga rumwe na leta arongoye. Ibyo nido ni mukanya ndasubiye kubaha ikazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa. Sentare nkuru ya Rutana yarayiciriye ihadabu y'amafaranga 150,000 umwe ku bantu batatu harimwo umunyororo yaheruka gufatwa ari karasambana uwo bakoranye ubwo busambanyi wa gatatu n'umupolisi yari kwizamu uwo munsi bakora ubwo busambanyi hari kwa 13 munyonyo. Icyo gihe bakaba bari bafashwe miri n'umushikiriza manza mukuru wa Rutana. Urubanza ngo rukaba rwahavuye rutumwa ko ku itegeko rya y'umushikiriza manza atwara parke ikukira sentare isubiramwo imanza imakamba. Ni mu gihe hari havuzwe ko umushikiriza manza wa Rutana akibafata yari yaciye abarekura hejuru y'ibiturire. Umupolisi n'uwo munyororo baciye bajanwa gufungwa mu bohero rukuru rya Rutana. Ibyaha byo gufata ku nguvu no guhohotera abakenyezi n'abigeme mu Burundi biri mu byaha bibiri iby'umushikiriza manza wa Sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI yagize ko amatohoza akwiye. Byemezwa n'umushingwamanza Lambert Nigarura arongoye urunani CPI ko abashingwamanza baburanira imiryango yabakorewe amabi mu Burundi imbere ya Sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Abivuze mu gihe hatangujwe kuri wa 25 munyonyo isekeza ry'iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi akoregwa abakenyezi. Mushingwamanza Lambert Nigarura akamenyesha abarundi n'abakenyezi bose bakorewe amabi nkayo ko amatohoza ya Sentare mpanavyahashitse ku ntambwe ishimishije kugira ngo abakoze amabi bakurikiranwe. Dukurikire Maitre Lambert Nigarura.
Fata ku nguvu abakenyezi nk'uko mubizi ni icyaha gikomeye, icyaha mbere giharugwa mu byaha bikomakomeye ku rwego rw'igihugu mbere na mpuzamakungu, kuko bisanzwe bigize ibyaha abiri mu byaha byahomera buno ibyo bita erema constitutif. Mu Burundi rero ibyo byaha byarakozwe eka mbere byaragizwe nk'ikigwanisho cy'ubuhasha abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa bari biyagerageje kwiyamiza ikiringo cy'umuhisi nkuru nziza. Eka mbere murabyibuka yuko no mu muhari w'imbonerakure bari baracikiyiza icivugo mu kukiririmba bene umurango babona yuko ari gufata ku nguvu abakeba kugira ngo babatinde babyara imbonerakure. No bamenyesha yuko icyo ari kimwe mu byaha byashikanywe imbere ya Sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Ni icyaha kimwe mu byo ibiro by'umushikirizamanza wa Sentare mpuzamakungu mpanavyaha yagize ko amatohoza ku buryo bwihariye bisigura yuko umwanya hazogera ko barungika imitahe cyanke ko bashira imitahe mu ibanga. No kuvuga yuko icyo cyaha cyo gufata ku nguvu abakenyezi ari kimwe mu byaha bizoba bikurikiranwa ko kuko biri mu byaha byakozwe kandi byateguwe kandi byakozwe nkana kuko muribuka nuko nabize yuko byaririmbwe bene umurango babona kandi ababiririmba ko bazobikora bakomeye bakanabikora batigeze bahano uwo munsi rero turashima yuko amatohoza y'ibiro by'umushyize amanza ashitse ku ntambwe ishimishije aho barose bikenewe byose ariko tukamenyesha abarundi na cyane cyane abakorewe ibyo byaha yuko icyo cyaha kimwe mu byaha byakozwe kwa matohoza mu byaha bizokurikiranwa ejo ubutungane nibwagera kuboneka
yari Maître Lambert Nigarura arongoye urunani CPI kwabashingwa manza baburanira imijyango y'abakorewe amabi mu Burundi imbere ya sentare muzamakungu mpana bya tumira mate mukanya amakuru twabateguriye acabandanye
Inzamba
kuna watu kubitire munara ya Rumonge abaguze amatongo mu kigwati cha Makombe muri zone Gatete komine iri ni ntara ya Rumonge nibagira ayo bacira nayo bamira leta rayifashe ingingo yo gusubiza bene ayo matongo bivugwa ko yari yanyazwe n'uwitwa Benjamin Bikorimana igihangange cyo muri iyo zone ya Gatete inkuru itubaza Karine Dusabe
Iyo ngingo iri mu zafashwe n'umushikiranganje wa mbere Jean-Yves Ndirakobuca mu rugendo aherukamwe mu ntara ya Rumonge hari mu ndwi iheze buramatari w'intara ya Rumonge akabamenyesheje abanyagihugu bo mu zone Gatete ko bagiye gushikirizwa amatongo yabo bari baranyazwe kuva mu 2016 Icyo gihe uwitwa Benjamin Bikorimana avuka aho mu Gatete niwe yabakuye muri ayo matongo amakuru ava aho mu Rumonge avuga ko ayo matongo ari ku buringanire bungana amahegitari arenga 800 Icyo gihe hakore iterabwoba nkuko bivugwa n'abanyagihugu muri ako karere abategetsi bakomakomeye nk'umuhisi yahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza Gaston Sindimwo n'abandi benshi barahawe amatongo muri ico kigwati ivyo byose kugira ngo uwayanyaze atere ubwoba abanyagihugu ntiyagire ico bavuga amatongo yo muri ico kigwati yarageze ku 800,000 z'amarundi mu gihe abari baranyazwe ayo matongo bo bari mu kanyamuneza abaguriye uwo Benjamin Bikorimana bo ntibagira bacira n'abamira basaba abajejwe intwaro n'ubutungane kubafasha guhagarika uwo Benjamin Bikorimana gutyo asubiza amafaranga yabo amakuru ava mu bamwegereye akamenyesha ko ubu aguma ari mu kinyegero aho araye uwo munsi hatariho ararabukeye kugutinya ko atabwa mu mvuto Benjamin Bikorimana akabazwi mu Rumonge mu manyanga menshi nk'idandazwa ry'ubutare buba muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo urudandazwa rw'inzoga zijabukanwa muri Kongo Benjamin akaba yari mu bihangange Somambike na Petero Nkurunziza
mugenzi wacu Karine Dusabe arakenuye tukiri mu ntara ya Rumonge ubukene bw'igitoro bwasubiye kwibonekeza muri iyo ntara nkuko amakuru radio Inzamba ya Gateka kawe ikura muri iyo ntara abimenyesha ico gitoro kikaba kimaze indwi zibiri kitaboneka nawe ingaruka zikaba zatanguye kwibonekeza kubiyunguruza no ku bikorwa bimwe bimwe bisaba gukoresha igitoro nk'uburovyi bamwe bemera kugura igitoro cha magendo abandi nabo bagatinya gushira imitahe yabo mu gitoro kuko bakora bahomba litiro ya esanse ku isoko rya magendo kugwa amafaranga ibihumbi 10 abanyagihugu bakaba basaba leta ko yotorera umuti icyo kibazo maguru masha idari don Alexandre Niyungeko
indwi zibiri ziraheze atagitoro cyo mu bwoko bwa esanse kiboneka mu ntara ya Rumonge amakuru ava muri iyo ntara avuga ko hibonekeza ubwinshi bw'abantu bifuza kwiyunguruza ku bituro by'imodoka zije mu ntara zitandukanye no mu gisagara cha Bujumbura bamwe mu bunguruza abantu n'ibintu basigura ko bamaze iminsi bataronka igitoro cyo mu bwoko bwa esanse mu Rumonge abandi nabo bakemeza ko bari bamaze iminsi bakigura mu ntara ya Bururi ariko naho nyine kimaze indwirenga kitaboneka hari nabandi bahisemo biki ngendeshwa zabo amakuru ava mu Mpongwe avuga ko imodoka nke zikora cyo kimwe n'amapikipiki yunguruza abantu n'ibintu benezo bagura igitoro kuri magendo ngaruka ziramaze gutangura kwibonekeza mu gihe intara ya Rumonge itunzwe hanini n'uburovyi abakora umwuga bavuga ko itaborohera gushira imitahe mu gitoro ni mu gihe iri tiro rimaze gushika ku mafaranga ibihumbi 10 z'amarundi abandi bavuga ko batorohewe nabiyunguruza ahahora hagendwa ku mafaranga 500 hagati mu gisagara ubu haradugijwe igiciro kugeza ku mafaranga igihumbi naho bataraduza ibiciro abakoresha imodoka zica mahera bavuga ko hashobora kuduzwa ibiciro umwanya wari we wose insiguro bahuriza ko bose nuko batadugije bokorera guhomba bavise imashini zikorera mu gisata cy'ibigazi nabo nyene bamenyesha ko bibagora kuronka igitoro cyane cyane iyo muyaga nk'ubucitse abiyunguruza nabo nyene baridoga kuko baburi kibunguruza zo mpande zose zisaba ko leta yosubira ikicara ico kibazo c'igitoro ikagitorera umuti kugira ngo ubuzima ubandanye neza.
Alexandre niunge ko arakenuye mu kiganiro ku isoko cuno munsi tugaruka ku majambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aheruka kuvuga ku bijanye no kuganira n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe ku isoko mu gishikirizwa na Emile Nibasumba.
Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Aheruka kuvugira kuri France 24 ko bakurikiranwa n'ubutungane bazobanza gukubitwa intahe mu gahanga imbere ya byose. Evariste Ndayishimiye yarabajijwe ko atotunganya ibiganiro n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe harimo abahunze igihugu. Abo umukuru w'igihugu avuga ko bategerezwa kwitaba ubutungane bagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu 2015. Bamwe mu banyepolitike babona gute iyo mvugo ya Evariste Ndayishimiye? Nibyo tugira tubashikirize mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 26 munyonyo mu 2022. Muri kumwe na Emile Nibasumba ndabahaye ikaze. Ku munsi wa mbere mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ba France 24 na RFI, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabajijwe ko atovugana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe baba bari mu gihugu canke bahunze. Aha Evariste Ndayishimiye avuga ko hariho ibishobora kuganirwa ko ariko ngo hariho nibindi bidashoboka nk'akarorero ngo bijyanye n'ubutungane nta kubiharira ko bibaho ngo ntushobora kwica umuntu hanyuma ngo ucuvuga ko wipfuza kuganira na leta ngo ko bari kudahana kuko ngo hari habakozwe ko nivyo byaha basaba ko ubutungane bukora. Ahavuga kandi ko mu bijyanye n'ibyaha atakumvikanisha abantu bibaho ariko kumaze gukubitwa intahe mu gahanga ashobora guca akoresha ububasha bwiwe bwo gutanga ikigongwe ariko ngo ubutungane buje ubwa mbere. Urongoye urunani Sefort Arusha Frederic Bamvuginyumvira abona ko Evariste Ndayishimiye atarakwiye kwigenza gutyo kuko ngo igihe leta yemera kuganira na CNDD FDD harimo abari baciriwe urubanza rwo gupfa kandi ngo nta na hamwe uwo muhari wari wafatishije umuheto.
Iyo hageze ibintu by'ibiganiro abantu bari ku butegetsi umwe bari ati ganira na bene wanyu, kenshi bavuga bati ntaho bafashe ngo bahiyitirire ati kubera izombo jewe ntacyo mbara twoganira. Ibindi kandi bikunda kuvugwa ni uko atandete ngo bemera ibiganiro nubwo baba bumva barembye kugutinya abantu babo babashyize ku butegetsi babafasha kuguma ku butegetsi. Rero ugasanga mwene izo mvu kurya anezereze abo bantu biwe baba badashaka ibiganiro bashobora kumvugungabanya mu butegetsi bwiwe usanga kenshi tubudashemeye kuko iyo utatsinze amatora ubwo muhungabana mu mutima ukibaza ati barya abantu banshigikiye ejo barashobora kumbwira bati reka erega uribuka ko ari twebwe tugufashe mu mugongo. Ndavye ibihe twaciyemwo ndasanga ko twebwe aho twari ku butegetsi twasabye yuko abase NDDFDD twoganira naho atabari bwafate naho ingwano ubona ko vy'ukuri bari bageze kure ariko twavuze tuti abo bantu n'abarundi reka bo ahubwo baze tubacishe mu nzira bige bamenyere gutwara ejo badusubirire mu ngata bamenyereye gutwara. Nuko gusa atari byo twabonye muti ntabyo bagirizwa baragirizwa amaraso koko kuko baragize ibibi byinshi bariko baragwana mu ishyamba. Muribuka ibyateza, muribuka ibyabuta, muribuka ibyabugendana, harimo n'abari baraciriye imanza zo gupfa. Ariko tavuga tuti ku neza y'abarundi kugira abarundi bagira amahoro reka tubazane bose baze twicarane tuvugane ingene ntambara ihagarara ubwa kabiri ingene ari binjire mu gihugu hanyuma nabo bagira ico baterereye mu guteza imbere igihugu cyatwibarutse uko niko twabyumviriye yo yishuye kujya rero uramenye ibyo yabyibagiye
kuri mikro ya bagenzi bacu ba radio Inzamba Frederic bamvuga inyumvira amenyesha kandi ko n'ibyo abo bahunze bagirizwa bidafashe
intango ni wari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza be n'umugambwe wiwe bagenda baraneteza ngo tubwiza kugira manda igira gatatu naho amasezerano yarushata abivuga ukundi naho bwiza bashingira ibivuga ukundi twebwe ku nguvu zacu turahase ikirembo cya gatatu turakigira maze ubutabishaka turabiyaba yimede uyu munsi rero barashwatanishije maze inganda zirakikira abantu barapfa abantu barahunga abandi buzura iminyororo ngaho uyu munsi ngo barya bashatse gutembagaza ubutegetsi none nde bashatse gutembagaza ubutegetsi yari inkuru nza n'umugambwe wiwe niwe bari bashatse gutembagaza ubutegetsi kandi n'ikimenyamenya ingene urubanza rwagiye gucika ruvuga ko by'ukuri bijya bintu bagize byateye kubiri n'amasezerano ya Arusha bitera kubiri nibwirizwa nshingiro bitera kubiri nibwirizwa rigenga irya community ya East African Community none ni kuko uyu munsi batavuga bati urubanza rwavuze uko reka natwe twikosore tuvuge tuti abarundi nibataye hanyuma duhoze tuganire tuvugane ngene dutwarana maze amahoro aba amahoro
igihe intu nidasanzwe ya ONU ijejwe agateka kazi na muntu mu Burundi yonge gukiringo cy'umwaka ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryari ryasaze leta y'u Burundi kugiranira ibiganiro n'abegwa bose n'ingorane zihanze igihugu aha akaba ari naho turangirije ikiganiro ku isoko cyo kuwa 26 munyonyo mu 2022 mwari kumwe na Emile Niwasumba ndabakengurukiye nongera ndabike banura naho gutaha
cyari ikiganiro ku isoko
ubu naho numwanya w'amakuru makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri ndwi turangije tukayashikizwa na Eddie Claude nini nahati
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
kazi nshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro vya radio Inzamba agatike kawe amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri ndwi turatangurire kuri SOS Media cyandika ku ngwara ifatira ku rukoba yibonekeza mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania yatanguye mu kwezi kw'icyenda uno mwaka abantu bayikinisha mu kwezi gukurikira ariko kw'icumi yari imaze gushwara iyo kambi aho abaganga bahavuye bayigereranya n'ikiza ubu rero ngo amavuriro aramaze kurengerwa cyane cyane ahaherereye impunzi z'abakongomani ngo mu bisanzwe iyo ngwara ntiyica ariko ituma uyigwaye agira ingufu nke tubandanirize kukimenyesha makuru iwacu kivuga ku buzima bubi abahungutse bo mu masite ya Kamakara na Karurama muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke babayemo baje baturuka mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi ari u Rwanda Kongo Iharanira Demokarasi na Tanzania abo Barundi ntibakironka agafashanyo biruko mu gihe yaheze imyaka 12 ubushikiranganje bwo gufatana mu nda butabaha ibifungurwa ubu rero uko byifashe bamwe ngo bagurisha amazu yabo abandi bakagurisha amabati y'inzu eka ngo nayo mazu ari mu kubabomokera ku bavuga ko bageze mu yabira umwe muri bo yavuye mu gihugu cya Tanzania avuga ko ikigoyi kigiye kubica kandi kwa abana biwe batanguye kugira ibimenyetso by'indwara zituruka ku gufungura nabi bamwe muri bo bakaba bamaze guhungira mu gihugu cya Congo basaba ubutegetsi kubaronsa amatungo yo kurimamwo amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru ku Burundi tuyabandanye na Burundi Echo cyandika kwibura ry'imvura mu ntara ya Kirundo umwe mu barimyi bo muri iyo ntara avuga ko bari biteze guteragira imbuto mu gatasi mu ntango z'ukwezi kw'icyenda ariko kubera ibura ry'imvura muri iyo ntara nibyo bateragiye byarumye inkurikizi ngo nuko amaze kwibonekeza abana benshi baheba amashure kuko mu mezi abiri yonyene
mwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na mirongo na kabiri utanguye hamaze guheba abashika ibihumbi bine n'amajana umunani. Imbere yo gusozera no makuru yanditswe n'imenyeshamakuru muri Nordwi, tugaruke kuri SOS Media kivuga ko Sentare Mpuzamakungu CPI igiye gutera intambwe mu madosiye y'ubwicanyi n'ayandi mabi yakozwe mu Burundi. Iyo Sentare imaze imyaka itanu ikora amatohoza ku mabi yaturutse ku njyane za politiki mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu, ikavuga ko igikorwa kigenda neza kandi ko kiri mu kurangira intambwe izokurikira izoba ari iyo kurungikira imitahe abagirizwa ivyaha. Ku bwa SOS Media haravugwa abantu igihumbi n'amajana abiri bishwe, ibihumbi n'ibihumbi barafungwa bidakurikije amategeko, abatari bake baborezwa igufa, abandi baranyuruzwa. Ubwo bugizi bwa nabi bwatumye abashika ibihumbi amajana ane na cumi na bitatu n'amajana ane na mirongo icenda batizabo hagati y'umwaka wa bibiri na cumi na gatanu na bibiri na cumi n'indwi. Aha rero niho tugarukije amakuru yanditswe n'imenyeshamakuru muri Nordwi, bari kumwe na Edi Claude Ninahazwe. Mugire weekend nziza naho kwa gatandatu uza.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ninga rero duciye dusozerera ano makuru twari twabateguriye. Jimire mwebwe mwese mwayakurikiye. Jamarinda bashinze n'abashikirije, ndabifurije umunsi wa gatandatu mwiza.